Ndashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze, muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi kuri mikro hano muri studio ya gatanu. Muri kumwe na Joy Diane nahazengiye kwashikiriza amakuru no mugoroba. Mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 kwa twumva muri mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Abasirikare ba Monisco bishe abanyagihugu babiri bo muri Congo ejo kwa Mungu babarashe, bamenyekanye igihugu bakomokamwo bava muri Tanzania.
Ya turakaje cyatumye biba ngombwa ko tubyamagana. Twumvise yuko abakoze ibyo bintu n'abasirikare ba Monisco bavuye mu gihugu cya Tanzania bamaze gufatwa. Tutegereje yuko ibihano bifatwa.
Uno mushinga mateka ayobangira Safari Nshuti aserukira karere ka Masisi mu namashinga mateka ya Kongo. Hagataho muri Kongo inyerekano yo kwiyamiriza Monusco irabandanya. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato muyagezeho ijyanye no kwisi. Nancy Pelosi atwaye namashinga mateka ya Amerika yageze muri Singapore, bitekanijwe ko akubitira gato muri Taiwan. Ubushinwa ntibyipfuza ko agendera ico gihugu bwanagabishije mbere ko akawunyoza ikirenge buzokwihora. Wa mbere ku mugabane wa Afrika yatowe ku bwandu bw'ibihara by'inguge muri Sudani. Donido ni mukanyi sasa. Nongere ndabahikaze ndayahere kuyageze hirya no kwisaho. Nancy Pelosi atwara inamashinga mateka ya Amerika yamaze kugera muri Singapore, bitegekanijwe ko Madame Pelosi azoja no muri Taiwan. Igihugu c'Ubushinwa ntibukeneye ko agendera Taiwan. Ibindi turabibaza Oriane Itangishaka.
Ni mu rugendo rw'iminsi ibiri ajyanyemo n'umugwi w'abandi bashinga amateka. Muri urwo rugendo muri Aziya bivugwa ko bashobora kongera ko igihugu cya Taiwan. Pelosi yabonanye n'umukuru w'igihugu Hamila Jacob hamwe n'umushikiranganji mukuru Lee Hsien Loong. Ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amahanga bwa Singapore bwamenyesheje ko Pelosi azobonana n'abandi bategetsi ba leta. Mu ijambo yashikirije, Pelosi yatangaje ko ari kumwe n'abashinga amateka batanu b'abademokrati muri Aziya mu ntumbero kwerekana imigenderanire ikomeye cyane iri hagati ya Amerika n'ibihugu byo muri ako karere. Pelosi ntiyatomoye neza nimba azokwinuba ivyo igihugu c'Ubushinwa kivuga ko kidashaka ko aca muri Taiwan muri urwo rugendo rwiwe rufise ku rutonde ibindi bihugu nka Malaysia, Korea y'Epfo, Ubuyapani n'ibindi. Nancy Pelosi agiye muri Taiwan azoba baye umutegetsi wa mbere wa Amerika wo ku rwego rwo hejuru ashitseyo kuva mu mwaka w'1997, aho Newt Gingrich yari muri ayo mabanga Pelosi arimwo yagirayo urugendo. Gingrich nawe nyene yari yagiye aherekejwe n'umugwi w'abashinga amateka.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru agezeho hirya no ku isi. Muri Sudani naho havugwa umuntu wa mbere yasanganywe umugera w'ibihara by'inguge ni mu ntara ya Darfur. Fidene yo ngabo arabandanya n'ino nkuru.
Kiganaje uje rwa magara y'abantu bwatangaje mu ijoro ryo kumunsi w'Imana ko umuntu afite imyaka 16 yasanganywe uwo mugera mu rwiheze mu ntara ya Darfur yo mu burengero bw'igihugu. Nta birenga ngaho byatangajwe ku byerekeye uwo muntu. Ubwo bushikiranganje bwatangaje ko hari abandi bantu bagera kuri 38 bikekwa ko banduye ikiza cy'umugera w'ibihara by'inguge, ko yamara byibonekeje ko badafise uwo mugera inyuma y'uko bapimwe. Mara umwe muri bo yarasanganywe uwo mugera mu ntara ya Darfur yo mu burengero. Abategetsi bajejwe rw'amagara y'abantu bariko bakora kugira bamenye abantu bose boba baregeranye nawe mu ntumbero yo kugabanya ikwiragira ry'uwo mugera. Ukwiradukiza kw'ikiza cy'umugera w'ibihara by'inguge bishobora kugira ingaruka zikomeye mu ntara ya Darfur yasenzikajwe n'ingwano yamaze imyaka itari mike, hamwe n'ibindi bice bya Sudani. Icyo gihugu gishobora gukumirwa n'amakungu. Indwara ifitanye isano n'ibihara by'inguge yaribonekeje mu bice byo mu karere ko muri Afrika yo hagati na Afrika mu burengero, imbere yo gukwiragira mu bice bitandukanye byo ku isi. Ishyirahamwe rishinzwe amagara y'abantu ku isi OMS ryatangaje mu kwezi guheze ko ikiza cy'umugera w'ibihara by'inguge ari ikibazo kigeramiye amakungu gitegerezwa guhagurukirwa byihutirwa.
Afrika y'Epfo isanga inzovu zicwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko kubera amahembe yazo ziyongera cyane, zariyongeye cyane mu mezi atandatu ya mbere no mwaka w'2022, mu gihe abahigi bahinduye icerezo bajya muri za parke zigenga. Ejo ni Mukankusi adufitiye ibindi kuri ino nkuru.
Minisitiri ushinzwe ibidukikije Barbara Chrissy wabivuze kuri uyu wa mbere yatangaje ko izindi nkura 10 zahizwe mu gihugu kurusha mu gice cya mbere cy'umwaka ushize bikaba byaratumye umubare wose hamwe uba 259. Ubuhigi muri icyo gihugu gikize ku nganda kurusha ibindi bya Afurika bwari bwongeye kuzamuka mu mwaka ushize nyuma y'uko ingamba zari zafatiwe icyorezo cya COVID-19 mu mwaka 2020 zikuweho. Afurika y'Epfo ibarwamo hafi 1/2 cy'inkura zose z'umukara zishobora gucika ku mugabane wa Afurika. Ni nacyo gihugu gifite inkura nyinshi z'umweru usanga zibasiwe kurusha izindi. Ibikorwa byo kubungabunga ibidukikije no kuba maso byariyongereye mu cyanya cyamamaye ku isi pariki y'igihugu ya Kruger. Byatumye abahiga izo nyamaswa bimukira muri za pariki zigenga no mu ntara ya KwaZulu-Natal nk'uko Minisiteri y'ibidukikije ibigaragaza. Mu itangazo ryayo, Minisiteri yavuze ko aho ariho hishwe inyinshi mu nkura uyu mwaka. Guhiga inkura akenshi bigirwamo uruhare n'abantu bari imbere mu gihugu hamwe n'abanyarugomo b'abanyamahanga bajyana amahembe yazo hakurya y'imipaka. Minisiteri ishinzwe ibidukikije muri Afurika y'Epfo yavuze ko ayo mahembe ashakwa cyane by'umwihariko ku mugabane wa Aziya, aho agemurwa mu bihugu nk'Ubushinwa, Malaysia na Vietnam.
Abakozi bagenzi bacu kuri aya makuru agezeho hirya no ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza n'ayandi. Nibutse abakunzi b'ijuru Amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari duhereye muri Congo. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari turahera muri Republika Demokarasi ya Kongo. Abanyagihugu basubiye kugira imyerekano yo kwiyamiriza ingabo za ONU mu gisagara ca Beni mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Ibindi na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Imyigaragambyo yaganaga ku cicaro cya MONUSCO. Abapolisi ba Kongo barashe ibyuka biryana mu maso, naho abasirikare ba leta ya Kongo barasa amasasu mu kirere, bityo imyigaragambyo iranyanyagira ariko nta muntu wakomeretse. Iyi nkuru dukesha ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Faransa ivuga ko abashinzwe umutekano ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashinze amahema imbere y'ikigo cya MONUSCO kugira ngo bahakambike maze bakirengere. Abasirikare ba MONUSCO nabo bafunze irembo ry'ikigo cyabo n'ibimodoka binini by'intambara bitamenwa n'amasasu. Umwe mu bayobozi b'impirimbanyi za demokarasi n'uburenganzira bwa muntu bakoresha imyigaragambyo witwa Loswire Shabani yatangaje ko abaturage bazakomeza kwigaragambya kugera igihe MONUSCO yise ba mukerarugendo ibaviriye mu gihugu. Mu minsi 7 ishize abaturage 18 n'abasirikare 5 ba Loni bamaze kugwa muri iyi myigaragambyo yo kwamagana ingabo za MONUSCO mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Thomas Kamirindi, abo tukivuga ku bya Kongo, abasirikare bakomoka muri Tanzania bari muri brigade yitwa brigade intervention, uvuga ijeje gutabara ya MONUSCO, nibo bagize uhara mu kurasa abantu babiri ejo kwa Mungu. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres hamwe n'uwahagarariye muri Kongo biyamirije ubwo bwicanyi. Umushingamateka ayo bangira Safari Nshuti aserukira akarere ka Masisi mu namashingamateka nawe yabwije ijwi ry'Amerika ko ari igikorwa kigayitse cyane kandi gishobora kongera umwuka mubi hagati ya MONUSCO n'abanyagihugu. Yabwiye mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana aho yatanguye amubwira impamvu biyamiriza ubwo bwicanyi.
Ni ikintu kwanza twatangiye twabonye ko ari igikorwa kijete na kongera umwuka mubi muziko y'abaturage Goma, yabari Goma, Ibeni, Butembo bari bari mu byo iyo kwanga MONUSCO. Kubona muri icyo gihe n'ingabo za MONUSCO nazo ubwabo zatangiye kurasa y'abaturage, usibye ibyo izinjiye ku mupaka zikoresheje ingufu kuko zasanze umupaka ufunzwe, ziraza zirasa ku mupaka, zibomora umupaka, zinjira ku ngufu, zirasa abaturage, ariko zirasa ninuza n'abapolisi n'aba FARDC. Donc ni ikintu kidashobora kutuzanira umwuka mwiza, ku buryo twebwe igihe turimo kugerageza kugira ngo abaturage kwanza bagabanya uburakari, igikorwa nk'icyo kimuga ahubwo kongera uburakari ku baturage ku buryo nabo byadufasha n'abayobozi kugira ngo gitwumvishe abaturage yuko Monisco iracyafite akamaro ni ibintu byaturakaje byatumye biba ngombwa ko tubyamagana ako twumvishe yuko abakoze ibyo bintu ari n'abasirikare ba Monisco bavuye mu gihugu cya Tanzania bamaze gufatwa tutegereje yuko doke ibihano bifatwa barebe n'ukuntu babasubiza iwabo.
Kuba ababikoze bafashwe no kuba umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres ndetse n'umuhagarariye aho ngaho muri Congo bose bamaganye icyo gikorwa, ibyo bishobora kugarura umwuka mwiza hagati y'abaturage na Monisco.
Nduba umwuka ukuntu meze uracyari mubi. Icyo dutegereje ni kubona abo basikari kwanza babashyire ku mugaragaro babasubize iwabo, tukizera ko n'igihugu cyabo kiraza kubafatira ibihano kuko urebye amategeko ya Monisco ntabwo igihugu cya Congo gifite ubushobozi cyo kubahana, bisaba yuko buri musirikare ahanwa mu gihugu cye. Tutegereje turebe uko igihugu cya Tanzania kizabyifatamo, ako ni ikimenyetso kimeze nabi kubona abasirikare usibye kurasa ku baturage ako binjiye ku mupaka ku ngufu, none igihugu nka Congo gihora gitaka yuko ariho ibihugu byinjira iwabo ku ngufu na Monisco ikaba iraho kugira ngo ifashe igihugu cya Congo nayo ubwayo irimo kwinjira ku ngufu. Ni ikimenyetso kibi cyane, bisaba yuko kabisa Monisco ikora ibindi bintu yo kugarura icyizere ku baturage. Ntabwo ari gusa itangazo ry'umurepresenta wa Monisco yo ubwayo ntabwo ihagije, tukeneye yuko berekana ko kweri ubu nona bazubaha usibye abaturage ba Congo ako bakubaha na Congo nk'igihugu gifite souverainete kidashobora kugendera ku bikorwa nk'ibyo bya Monisco byo gukora ibyo ushatse nawo ari igihugu kidafite ari ubuyobozi.
Depute Ayibangira Safari, uravuga ko izo ngabo za Monisco zinjiye ku ngufu muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, zinjiye ziturukahe, zari zizanywe n'iki?
Ni ingabo ubundi zari zisanzwe ziri muri Congo zaje muri ya brigade ya Monisco, ni ingabo za Tanzania zaje igihe cyo kurwana M23 zaje muri brigade d'intervention, none zazagiye mu biruhuko mu konje zirimo kugaruka. Icya mbere cyadutangaje ni uko haraje kugaragara amafoto yabo bakiri ku mupaka wa Uganda, ako ari abantu ba Monisco ugasanga bambaye ingofero za Monisco, bambaye za jire ye parbal, ariko hasi bafite imyenda ya gisivili, bambaye amakabutura ya matreninge, bambaye inkweto zisanzwe, amasandare, ako bafite n'imbunda. Bari bafite kwanza ishusho isa nabi mu zone y'ahantu ariho abantu nk'aba ADF. Kubona umuntu wa Monisco nawe usanzwe afite imyambaro yuzuye ako agashaka kwinjira mu gihugu cya Congo yambaye igisivili afite n'imbunda, niyo mpamvu abantu bo ku mupaka kwanza bari bafunze umupaka kugira ngo kwanza Monisco isobanure neza niba abo bantu kweri ari abasirikare bayo, kuko byagaragaye ko batari bambaye imyenda yose yuzuye. Izo ngabo za Monisco zishaka gusubira muri Congo zasanze umupaka ufunzwe ku buryo kugira ngo binjiremo barashe umupaka bakoresheje imbunda, barasa umupaka bamena ingufuri binjiye ku gahato.
Depute Ayibangira Safari, ndabashimiye cyane kubw'aka kanya muhaye ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe.
Ibyimutuka hagati ya Monusco n'abanyagihugu muri Congo na Congo muri rusange turaza kwigaruka ko handi hata, ariko tubanze tunyarukire gato muri komini Mabayi yo mu ntara ya Cibitoke mu Burundi, avuga ikibazo co guharika iyo ngeso abanyagihugu baho bakamenyesha ko iva kenshi ku bagabo. Mugenzi wacu Desire Hatungimana atugire ku muri ino nkuru.
Komine Mabayi ni mwe makomine atanda tagize intara ya Cibitoke iherereye mu rwego rw'u Burundi. Muri iyo komine haribonekeza ingeso yo guharika itandukanye n'amategeko y'igihugu cy'u Burundi. Abagabo muri iyo komine bamenyesheje Radio Ijwi ry'Amerika icyo guharika kenshi bivaka hiwabo.
Haraho usanga biza ku muntu w'umugore wawe mbo wataha nta gufata nk'umushinga nta hashitse mu rugo wamubwira ati mpamaze ndarushe nta kubaze niyo waciye nabagabo nabone ntibihangana bakabona inkumi hariya ntibazihanganire bigaca bivamo imbo zo guharika.
Imbo ya mbere hariho kuba abagore bitwara nabi ntibamenye ko umugabo ari umutwe w'urugo tamweretse icyo bahiro afise cyangwa bamubwizanye urupfason kugira bamuyegereze mu ngeso gutyo birashobora kumutera kandi gatima akajya kurondera abandi. Iyindi mbo ya kabiri nayo irashika akaba ikintu no kurengwa y'umuntu Imana yaheze agiye karonka uburyo akubukoresha neza ugasanga agiye kubusesagura mu kuraba inkumi nziza cyangwa abagore beza bisize.
Ni impalwite n'umugore yaharitswe amenyesha ko agishika mu rugo yarafashwe neza ariko mu nyuma umuryango wabo bararondeye uburyo umaze kuboneka ibintu bitangura guhinduka amenyesha ko akaremwe ko mugabo ariko yazize.
Yari umuntu arondera amahera akayaronka akayishimanira agasohokera hirya no hino akati yashaka hose akaba yo kwitegemza nyene umuntu afise amahera nanyu murabyumva. Gusa hano nyene iwacu mabaye bireze niyo ngerimye hari je ku ruhande ku wanje nk'ibyo mvuga niboneye ko je nabonye ko yabitewe n'amahera yari yaronse baca basuzugura bakenyezi babo bafashanyeje kurondera ayo mahera.
Iyo ngeso abajijwe intwara wa muri komine Mabaye baremeza ko ihari kandi ibaraje ishinga baze umutima Silvestre umuhanuzi wa Mistanera jejwe imibano amenyesha ko guharika vyibonekeza haba abanyagihugu bakenye n'abifise. Iyo hageze guhana abakoze ayo makosa izo mpande zose zibatera ikibazo akamenyesha ko kugeza ubu bisa n'ivyabananiye gutuza.
Twebwe turagerageza tukize nk'amanama tukabasigurira tukabereka ko ikibazo cyo kuza baraharika bo kireka nabo dufashe bamwe bamwe turabaca amande uretse ko kenshi usanga kubera imiryango ikenye bakayabura umuntu akabafunga ariko n'ubundi umuntu akabira kubarekura kubera badashoboye kuronka ubwo buryo. Hari abo usanga afise nk'uburyo akavuga ati jewe ibyo bihumbi ijana by'amande zobitanga twe amaze kubitanga dutegeka ko uwo mukobwa yazanye aca taha iwabo ariko tuza kwiro turiba dusanga bongeye gusubirana akagenda avuga ngo amahera aratanze ngo sino yaheva.
Ahirondereye Jean Fridolin arongo igisata cha komine kijejwe kwakira abashaka kubaka biciye mu mategeko amenyesha ko bimwe mu bibazo bahura harimo ibijanye n'abimukira. Afatiye kuri ibyo bibazo bahura misi yose arafite icyo asaba leta kugira nibura ibyo bibazo bijanye no guharika bigabanuke.
Twebwe mu bisanzwe aha muri leta civile kugira dushingire umusore nuko tumusaba nk'akaro nk'umusore avuye nk'ahandi cyangwa umwegeme hari impapuro zitatu tumusaba mugabo arashobora kubesha nk'ubu attestation d'état civil akavuga ko ari umusore kandi asanzwe afise uwundi mugore. Icyo twosaba leta rero ni uko hakabaho informatisation ya état civil kugira niba uyo muntu tumushize mu mashini tugaca tubona ko afise uwundi mugore hariya mu Kayanza cyangwa Ingozi kumusabye uca bitworohera ni naho wacu usanga ibintu byo guharika bigabanuka.
Uguharika birabujijwe mu Burundi kuva mwaka w'1980 hemejwe amategeko agenga ingo n'imiryango. Kuva icyo gihe ariko guharika ntivyigeze bihagarara mu Burundi abanyamategeko bakabona ko ibihano bidakakaye bihabwa baharitse ari byo bituma iyo ngeso itera amatatu mu miryango idahagarara. Desire Hatunyimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Taxi ikorera hafi y'umupaka.
Ngiye hirya ariko madam. Niki guhinyegera ariko?
Awanya mugonjwa na mugonjwa mizira. Muna awanya mizira.
Mugonjwa, wewe duwe mugo.
Gorata. Urumuja usaji kazi kufanya wajenda mnyozora ni ngasabo.
Eh? Ari kabila simu murugamana.
Shofe, wenda unashakuru wachi rusangi. Uradu tukwara neza kani na kuizeshi.
Nye kwetu ni bugo.
Nekada?
Ndiyo bugo.
Bugo wiki? Nukumba kwa mwiliwe se muritu kuyabge. Yajie yive se kuhundi. Ya ba 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 ba. Shofe, shofe. Komba taksi yaji.
Taksi ikorera hafi mupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Komba taksi muyitegurirwa kandi mukayivugaho na
La Benevolente Amarula.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda na nabemereye ko tuza kugaruka ku kibazo kiri hagati ya MONUSCO na Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abanyagihugu nyuma y'imyaka 20 irenga MONUSCO iri muri Kongo bati ntacho mutumariye. Ejo harahishwe babiri bishwe n'ingabo za MONUSCO zikomoka muri Tanzania. Myerekano irabandanya yo gusaba MONUSCO ko ikinjira muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mgenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'abanyekongo ba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafise amamuko mu buseruko bwa Kongo. Wambe ni Pastor Sebakiana na Jonas Kamanzi bavuga ukuntu babona iyo myerekano n'umutekano muke ubandanya kurangwa mu ntara bakomokamwo. Turatangura twumva Pastor Sebakiana.
Iriya myerekano cyangwa iriya myigaragambyo ihari bahariya, so ni myigaragambyo nje uko nyibona, ni myigaragambyo ubona irimo abanyepolitike inyuma, kuko akenshi ugenda usanga imvururu, ugenda usanga abanyepolitike bagenda bakananirwa gukora ibintu byabo mu buryo bakagombye kubikora, bagashaka kubishoramo abaturage akaba aribo bahura n'ingorane. So ariko ugize ngo urebe uburyo imyigaragambyo yakagombye gukorwa n'uko bagomba kuyitegura, nimba badashaka ko MONUSCO iva igomba kuva hariya. Ntabwo MONUSCO iri kuri Goma gusa, iri mu bice bitandukanye, nimba ari abanyepolitike bari inyuma y'izo bintu bakagombye kubitegura imyigaragambyo ikaba mu buryo buri pacifique butari viola, ndetse hataremo violence. Bakagenda bakigaragambya bagahagarara bagafunga imihanda bagahagarika ibikorwa kandi bigakorwa mu duce twose aho MONUSCO ihagarariye mu gihe batayisha. Kandi ntabwo abaturage bagishwa inama mu makontra abariho hagati y'amasezerano y'ubwo butabazi tuvuge nka MONUSCO. Urumva inteko ziragenda zikicara zikemeza bagasinya bakabona ingabo ziraje. Hari icyizere cyari cyari yuko MONUSCO hari ikizamara, ariko ugize ngo urebe imyaka igize hariya, ugize ngo urebe na bajeti yayo, ugize ngo urebe na equipment ifite, urebe n'imbaraga ziri mu mitwe bahanganye nayo, ukuri kuhari. Ntabwo MONUSCO ubu nyine ikiri muri programme ya peacekeeping, iri muri reinforcement kuko irafatikanya na leta kurasa imitwe. Nta buryo bushobora kumvikana yuko imitwe iri hariya ishobora gukomeza kwafekta abaturage n'izo mbaraga zose bafite.
Icyo kivuga mushyana he, icyo kivuga kuri iyo myerekano nyine mushyana se ba kiana buramatari w'intara ya Kivu ya ruguru yateka mu banyagihugu akabasaba ahubwo gushikira leta aho kuja eka kusambura no gusahura mu bibanza vy'izo nteko eka no kucicaro cy'izo nteko. Iyo siyo ntumbero yari nziza.
Icyo njyewe mvuga ni uko abaturage biriya bakoze byo kugenda bagatwika bakasahura iriya ni sabotage, kiriya ni igitero, ntabwo biri mu buryo bwiza bakagombye kubikoramo. Kandi abaturage bakagombye kubwira leta igasesa amasezerano ifitanye na MONUSCO, MONUSCO ikagenda. Kuko kuja hariya ku kigo cya MONUSCO gutwika amadrapo cyangwa gutwika amabuilding no gusenya biriya ni ibikorwa remezo z'abakongomani bariko basenya ubwabyo, kumva yuko nta shingiro bifite, ahubwo bakagombye gukora manifestation bakabwira leta yuko igomba gusesa ari amasezerano, bakabwira MONUSCO ikahava kuko nta kimaze.
Ku bwanyu none Seba akiana ikintu cyo tuma umutekano ugaruka muri gantara ni kihe? Hariho inteko zizorungikwa mu minsi ya vuba, inteko zizorungikwa n'ishyirahamwe ryo mu bihugu byo muri Afurika mu seruko, izo nteko zo murabona ko zizogira icyo zikoze?
Ni biriya bibazo byose ugenda usanga abaturage aribo baba ba victime. Ese iyo nteko yo mu buseruko bwa Kongo bwa Afurika, mbese tuvuge East Africa Community, ingabo zabo mbese zirashobora kugira ico zishobora gukora ariko se nimba ibibazo biri hari ya biterwa n'ibihugu bimwe muri bigizwe n'uwo muryango ese uwo muryango hatabaye mu ruhare rwabo bateze ibibazo banyiri bayazanira abazira ntambara birumvikana yuko umutekano wagaruka ariko ikibazo njewe ndabona harimo ibyo byose byo kuvuga ngo bakatikanye n'ibihugu bifitanye bifite ukuboko kunini cyangwa aribo basebuja baziriya ntambara urumva ni demo politiki zabikora ntaho bitaniye na biriya za MONUSCO ntacyo batanga.
Mushya ntahe ejo nasohoye Kamanzi ku byerekeye imyiyerekano n'uruhagarara eka ubwicanyi avuyemo n'ubwicanyi kuko amakuru ariko yatangaza bavuga ko abantu batanu bamaze kugwa mu myiyerekano y'abanyagihugu muri Kivu baja ku cicaro cishyirahamwe mpuzabukungu cyane cyane hari inteko basaba ko izo nteko zo kinjura iyo myiyerekano n'urwo ruhagarara mwebwe gushika mu bibona gute.
Urakoze cyane munyamakuru Fred. Kongo intandaro y'ibibazo byayo ntabwo abantu bajya bayivugaho. Kongo kuva mu 1800 yari ifite umutekano kugeza mu 1994 Kongo nibwo akaduruvayo k'umutekano muke n'impunzi byatangiye. Ndababara cyane maze imyaka 10 mbabaye kuko abo mubaza bose ntibajya bavuga ku ntandaro y'umutekano wa Kongo. Iyo myigaragambyo iri hariya muri Kongo yo kwirukana MONUSCO ku butaka bwa Kongo ntabwo MONUSCO ari wateje umutekano muke hariya muri kariya karere. Iriya myigaragambyo ntabwo yateguwe na leta ya Kongo. Iriya myiteguro iriya myivumbagatanyo y'abakongomani yateguwe na leta ya FDLR kuko FDLR kuva muri 1994 yakandagira kuri buriya butaka. Kongo kuva mu 1800 ntiyigeze igira impunzi. Ku butegetsi bwa Mobutu bwose ntabwo Kongo yigeze igira impunzi nk'izifite ubu. Uba makambi y'u Rwanda ufashe Gihembe, Kibuye, Gikongoro, Butare, Mahama huzuye impunzi zahunze ziva ku butaka bwa Rucuro, Masisi, Karehe zihakuwe na FDLR. Iriya myigaragambyo iri kwayirukana MONUSCO ni ya FDLR yayiteguye ntabwo ari leta ya Kongo yayiteguye kuko FDLR buriya M23 ihanganye na leta ebyiri hariya ya Kongo igahangana na leta ya FDLR yashinze ubutegetsi hariya.
Ayo makuru yakurahe MONUSCO?
Ayo makuru aho nyakura niko bimeze kuko urebye Rucuro, Masisi hayoborwa na FDLR ni nabo basoresha. Ikindi amakuru ni uko mpavuye vuba n'imyaka ibiri maze mpavuye. Impunzi zuzuye mu makambi y'Uganda, izuzuye mu makambi ya Masisi ntabwo ziyarimo. Ikosa wenda mumbabare navuga amakosa ane leta ya Kongo yakoze kandi gikomeje gukora. Nge ntabwo njya ku by'u Rwanda, reka mvuge ku ntandaro y'umutekano mukeya n'akaduruvayo guhara muri kariya karere. Ikosa rikomeye leta ya Kongo yakoze rya mbere niri ni ukwakira impunzi zivuye mu gihugu cy'igituranyi zikinjirana ku butaka bwayo intwaro. Umutekano watangiye ubwo ubura. Ayo ni amakuru afatika. Abantu barishwe, inka zaranyazwe, abantu barahunze kuva icyo gihe kugeza n'ubu. Ikosa rya kabiri leta ya Kongo ikora kandi yakomeje no gukora ni ukwanga abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ntibahabwe agaciro, bagatotezwa, bakicwa, bakavangurwa. Kandi iyo igashaka kwirukana bariya baturage bari njyewe sogokuru Rucondo yari inyamitabo muri 1945 ava independence yabaye mu kwa gatandatu tariki 30 z'ukwa gatandatu mu 1960
ndabona kariya kakizana katujanye mushyirahe Jonas Kamanzi ndagusabe umpinishe ngufi
gukorwa Fred ntabwo ari leta ya Kongo yateguye. Ni myivumbaga kwirukana MONUSCO hariya ugasiga FDLR kuri buriya butaka ni nko kwirukana umujura mu gihugu cyawe ugasiga umwicanyi mu gihugu cyawe.
Mushya na Jonas Kamanzi, ikintu kuri kubwanyu mubona icyo garukana umutekano muri rya ntara niki mu kanya gato cyane?
Icyagarukana umutekano hariya mu magambo make ni ibintu bibiri. We'll be right back.
izyo bintu bibiri mushaka kuja kuvyumva kuri zita takaburungu radio yacu vewa akaburungu.com nonga haduce dusozera makuru nibwanu twari twabateguriye muri kano kanya Dene nahazwe mwari kumwe kuri micro ndabashimire kumwanya mwaduhaye kugira ngo mutwumvirize bakoze abadufashije mu buhinga bw'ivyuma bose turaza gusubira igihe cy'isaha imene minota